Mukomeje kumva radio ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika yumvikanira kuri FM 88.3 no kuri FM 104.3 mu Rwanda. Turi ku mirongo migufi shortwaves mu Burundi kuri metero 19 na metero 22. Mwadusanga kandi no ku rubuga rwacu rwa internet kuri www.radioyacuvewa.com. Mwiriwe neza nshuti, turi kumwe na Eugenia Mukankoso basuhuza kandi mbaye ikaze muri studio ya gatanu hano i Washington DC mu makuru yacu yo kumugoroba. Umugambwe inserukira rukambye Conseil des Patriotes CDP mu magambo ahinnye wari warahagaritswe mu mpera z'umwaka wa 2017 wongeye kwemererwa gukorera ku mugaragaro mu Burundi.
Abanywanyi bari hanze mu gihe leta yotwemerera umutekano ukwiye w'abataha n'umutekano w'abanyagihugu, byo babyiza indongozi za CDP bagiye gukorera i Burundi tukajya muri ayo matora tugahindura ibiri.
Ubu ni Anese Niyonkuru, umukuru w'umugambwe CDP, havuga ko biteguye gutahuka gutegura amatora nubwo hari ibyo bagomba gusaba leta ko yubahiriza. Urugendo rutagatifu rwa Haji rukorwa buri mwaka n'abayoboke b'idini rya Islamu rwatangiye uyu munsi muri Arabia Saudite. Haji ni rimwe mu materaniro akomeye cyane ku isi. Uyu mwaka hateganijwe kuboneka abayoboke bagera kuri miliyoni ebyiri. Ubuhinde kuri uyu wa gatanu bwemereye abayisilamu batuye mu gace ka Kashmiri kujya gusenga nyuma y'uko icyo gihugu gishyize iyo ntara mu bihe bidasanzwe. Urukuta ekwatoriyale ivuga ko izubaka ku mupaka rwateje uburakari muri Cameroon. ONU yasabye ingabo zishyigikiye guverinoma ya Libya yemewe n'amahanga n'uruhande ruhanganye nayo kubahiriza gahenge kuri uyu wa gatanu. Abaturage b'igihugu cya Mali baravuga ko ihohoterwa rikomeye ry'uburenganzira bw'ikiremwamuntu harimo kwica yitwa rubozo, kuburirwa irengero no gutabwa muri yombi ku maherere bikomeje kuboneka mu gihugu. ONU ikavuga ko abanyamari bakeneye kurindwa ku rwego mpuzamahanga. Izo nkururo hamwe n'izindi twabateguriye turazibagezaho ku buryo burambuye mu mwanya. Mugume hafi ya radio yanyu. Ubu noneho tubagezeho amakuru ku buryo burambuye duhereye inaha muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Perezida Donald Trump wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika hamaze gutangaza ko ikindi cyiciro cy'ibiganiro birebana n'ubucuruzi hagati ya Amerika n'Ubushinwa cyari giteganijwe gishobora kutazabaho. Hari mu kiganiro n'abanyamakuru ku ngoro akoreramo inaha i Washington DC nk'uko tubibwirwa na mugenzi wacu Geoffrey Mutagoma.
Ijwi rya Amerika ryamubajije niba azahagarika ibiganiro biteganyijwe i Washington. Yemeye yuko ibyo biganiro biteganyijwe mu kwezi gutaha, ariko avuga ko kuba byahagarikwa cyangwa ntibihagarikwe ari ikibazo bazigaho. Perezida Trump yatangiye ikiganiro cy'iminota 30 yagiranye n'abanyamakuru ku ngoro akoreramo, atangaza ko Amerika ititeguye kugirana amasezerano n'Ubushinwa mu gihe hari gisa n'intambara y'ubucuruzi ikomeje gukaza umurego hagati y'ibihugu byombi nyuma y'ibiganiro biherutse gupfubira Shanghai mu Bushinwa mu cyumweru gishize. Perezida Trump yavuze ko nta yandi mahitamo Amerika ifite uretse gukomeza gukora ibyo ikora. Ibyo arabivuga mu gihe imaze gushyiriraho ibihano Ubushinwa inshuro ebyiri zose. Akagira ati tubifiteho ububasha.
Geoffrey Mutagoma urakoze. Dukomereze noneho mu gihugu cy'Ubuhinde, aho kuri uyu wa gatanu icyo gihugu cyemereye abayisilamu batuye mu gace ka Kashmiri kujya gusenga nyuma y'uko igihugu igihe icyo gice gishyizwe mu bihe bidasanzwe. Inkuru mugezweho na mugenzi wacu Eddie Rwema.
Igihugu cy'Ubuhinde kuri uyu wa gatanu cyemereye abayisilamu batuye mu gace ka Kashmir kujya gusenga nyuma y'uko gishyize iyo ntara mu bihe bidasanzwe. Hashize iminsi itanu Ubuhinde bwambuye iyo ntara ituwemo n'abayisilamu benshi uburenganzira bwo kwitegeka. Ubuhinde bumaze iminsi bufunze internet n'itumanaho muri ako gace n'utundi tukegereye. Bwanashyizeho ingamba zikaze ku mutekano zirimo kubuza abaturage gutembera uko bashaka. Iyo ntara yakomeje kuba impamvu y'ubwumvikane buke hagati y'Ubuhinde n'igihugu cya Pakistan. Buri gihugu kivuga ko intara ya Kashmir ari iyacyo. Minisitiri w'intebe w'Ubuhinde Narendra Modi yavuze ko ibintu bigiye guhinduka muri iyo ntara nyuma y'uko guverinoma ayoboye yambuye iyo ntara uburenganzira bwo kwigenga. Ubuhinde bukomeje gushinja Pakistan urugomo n'intambara z'urudaca zimaze hafi imyaka 30 mu ntara ya Kashmir.
Ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku mpunzi HCR rirasaba ibihugu korohereza abanyemari babihungiramo baba bashaka ubwo buhungiro. HCR yemeza ko igihugu kiri mu bihe bigoye kandi ko abaturage bakomeje guhohoterwa no gutakaza ubuzima. Ni inkuru y'umunyamakuru w'Ijwi ry'Amerika Lisa Schlein uri Geneve mu Busuwisi yashyizwe mu Kinyarwanda na mugenzi wacu Edi Rwema.
Amasezerano y'amahoro n'ubwiyunge yasinywe mu mwaka w'2015 ameze nk'ayasambutse dore ko imitwe myinshi irimo inyeshyamba yari yarayashyizeho umukono atakiyubahiriza. Ibi byemezwa n'ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku mpunzi HCR rivuga ko iyo mitwe igizwe n'inyeshyamba n'intagondwa za kiyisilamu ikomeje kugaba ibitero mu duce dutandukanye twa Mali. HCR ivuga ko iyo mirwano ubusanzwe yaberaga amajyaruguru y'igihugu kuri ubu imaze kugera no mu karere ka Mopti kari mu gihugu hagati no mu duce tundi turi mu majyepfo y'igihugu. HCR ikomeza ivuga ko igisirikare gikomeje kugaragaza intege nke mu guhashya iyo mitwe yitwara gisirikare. Umuvugizi wa HCR Andre Mahechich avuga ko iyo mitwe imaze guhitana abasivili, abanyapolitike, abakozi ba leta n'abasirikare. Avuga kandi ko abaturage benshi bamaze kwishwa abandi bakaburirwa irengero. HCR imaze gusohora amabwiriza mashya ku bijyanye no gutanga ubuhungiro ku banyemari. Mahechich yabwiye Ijwi ry'Amerika ko bahamagarira abashinzwe gufata ibyemezo ku buhungiro korohereza abanyemari kuko impamvu zituma bahunga zifatika. Igihugu cya Mali kimaze igihe kiri mu bihe by'umutekano muke kuva mu mwaka w'2012.
Radio Ijwi ry'Amerika i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Amakuru yacu arakomeje. Igihugu cya Kameruni cyategetse igisirikare kuba maso ni mu gihe icyo gihugu gituranye cyacyo cya Guinea Equatoriale gikomeje kuvuga ko gishaka kubaka urukuta ku mupaka wacyo na Kameruni mu rwego rwo gukumira abanyakameruni n'abandi baturuka mu bindi bihugu binjira mu gihugu mu buryo butemewe n'amategeko. Ni inkuru y'umunyamakuru w'Ijwi ry'Amerika Moki Edwin Kenzeka uri Yaounde yashyizwe mu Kinyarwanda na none na mugenzi wacu Edi Rwema hano i Washington DC.
Ubwo igihugu cya Guinea Equatoriale cyatangazaga bwa mbere ko kigiye kubaka urukuta hafi y'umupaka wacyo na Kameruni hafi y'umujyi wa Kiosi, umugaba mukuru w'ingabo za Kameruni Lieutenant General René Claude Meka yasuye uwo mupaka maze atangaza ko Guinea Equatoriale irimo kwica amasezerano mpuzamahanga anashinja abaturanyi babo kuvogera ubutaka bwa Cameroon. General Meka yavuze ko igihugu cye kitazihanganira icyo yise ubushotoranyi. Kuri uyu wa kane Cameroon yahise ihamagaza ambasaderi wa Guinea Equatorial Anastasio Assoumou Mounouz gutanga ibisobanuro ku mugambi w'igihugu cye wo kubaka urukuta ku mupaka. Ambasaderi Mounouz yemeje ayo makuru ko igihugu cye giteganya kubaka urukuta ku mupaka ariko ahakana ibivugwa ko bavogereye umupaka wa Cameroon. Igihugu cya Guinea Equatorial kimaze igihe gishinja Cameroon korohereza abaturage bayo n'abandi banyafurika kwinjira muri Guinea Equatorial mu buryo butemewe n'amategeko. Ntabwo ari ubwa mbere igihugu cya Guinea Equatorial gifunga imipaka yacyo na Cameroon ku mpamvu kita iz'umutekano muke uterwa no kwinjira mu gihugu kw'abimukira batabifitiye uburenganzira. Mu mwaka w'2017 icyo gihugu cyafashe abantu 30 bari baturutse mu bihugu bya Chad, Repubulika ya Centrafrique na Sudani bafite intwaro.
Arakoze mugenzi wacu Edi Rwema kuri aya makuru. dukomereze noneho mu karere k'ibiyaga bigari ni mukanya ijwi rya Amerika muyikurikira kuri FM 88.3 na FM 104.3 mu Rwanda turi ku mirongo migufi short waves mu Burundi metero 19 na metero 22. Mbibutse kandi ko mwadusanga no ku rubuga rwacu rwa internet kuri www.radioyacuvewa.com. Amakuru yo mu karere tuyahereye mu Burundi aho kuri wa gatanu mu stantere wa komine Gihanga ni mu ntara ya Bubanza mu burengerazuba bw'igihugu yafashe ingingo yo guhagarika iyugururwa ry'ingoro eshatu z'umugambwe CNL utavuga rumwe n'ubutegetsi. Ni nyuma yaho abanywanyi b'uwo mugambwe cyane cyane urwaruka rwawo Igihanga bashyamiranye n'imbonerakure za CNDD-FDD muri iki gitondo. Mustanteri wa Gihanga Leopold Ndayisaba asobanura ko yafashe icyo cyemezo kugira ngo habanze habe umwuka mwiza hagati y'abanywanyi b'iyo migambwe ibiri. Mugenzi wacu uri mu biro by'ijwi rya Amerika i Nairobi muri Kenya Eroje wirika neza aduhe inkuru irambuye.
Amakuru y'ijwi rya Amerika ryahawe n'abari ku mugwa mukuru wa komine Gihanga yemeza ko kuva mu gatondo ko kuri uyu wa gatanu mu mavilaje ya kabiri, gatatu na gatanu y'iyo komine hazindutse hibonekeza uruhagarara rutewe n'uruja n'uruza rw'abanywanyi ba senere bagizwe n'urwaruka cyane cyane rw'uwo mugambwe w'icegera cya mbere cy'umukuru w'inama nshingamateka gatondo rwasa n'urwaruka rw'imbonerakure rw'umugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD. Ababibonye basigura ko byatanguye mu gihe abanywanyi ba senere bariko bagerageza kugurura ingoro zabo nshasha muri ayo mavilaje. Bamwe mu rwaruka rwa CNDD-FDD ngo babarahiye bararengwa ko ingoro yose izugururwa muri ayo mavilaje bazoyisitura. Muri vilaje ya gatanu mbere nk'uko biboneka ku mafoto yahanahanywe ku mbuga hwaniro, ingoro yaho, ivyandiko vy'umugambwe senere n'ibimenyetso vyawo vyasibanganijwe. Indongozi z'umugambwe senere zemeza ko zari zasavye uruhusha abajejwe intwaro mu kiringo gisabwa n'amategeko, ni ukuvuga amasaha 72 imbere y'uko inama canke ibindi bikorwa byose by'umugambwe bitunganywa. Zimwe muri zo zimenyesha ko iyo abajejwe umutekano batahaseruka hakiri kare, urwaruka rwa senere rwagire rutane mu mitwe n'imbonerakure kandi ko rwari rwiteguriye kwihanira. Mustanteri wa komine Gihanga aremeza ko mu nyuma yahavuye afata ingingo yo guhagarika ibikorwa byose byari bitekanijwe kuri uyu wa gatanu by'umugambwe senere. Leopold Ndayisaba asigura ko yashimye kubikora gutyo kugira ngo habanze habe icyuka cyiza hagati y'abanywanyi b'iyo migambwe ibiri, anagabisha umuntu wese ashobora gutanguza agasotoro. Mu biganiro amaze igihatanga harimwo no ku ijwi rya Amerika icegera cya mbere cy'umukuru w'igihugu agaruka ku kutihanganiranira hagati y'abanyamigambwe muri iki gihe yimirije amatora, akanerekana aho leta ya Pierre Nkurunziza ihagaze kuri ico kibazo. Gaston Sindimwo:
ivyo rero biva ku batwari bo hasi bamwe bamwe bataramenye utwo turaja. Umukuru w'igihugu kuri ico kibazo ari clear, nuko umuntu wese naje ku rubuga agire politike ntasubire kuza mugenzi we kuja ku kibuga ca politike. Cyane cyane tugasaba abajejwe umutekano ko atamuntu ajeje umutekano yosubira urikirukira umuntu ngo nuko ari mu mugambo kanaka, nibaje barabe bakingire abarundi bose kugira ngo ntihagire umunyamugambwe umwe yizizira abajejwe umutekano. Tugasaba kandi nyine ba musanteri kuri mituma ni batekana aho bari harabana kandi nejo hazoza abandi. Mbere turabona yuko hari n'abakuru mituma canke abarongo intara batanze amaraporo mu migambi wabo yuko mu karere barimo atamugambwe wundi uriho, bagatangazwa rero igihe babonye yuko hari undi mugambwe bagaca bashaka kubirukako. Tugasaba yuko abo bantu bovuye uzimu bakajibuno. Hari benshi mbere bamaje kugaragaza bakaja kuvuga ngo umukuru w'igihugu turashaka umukuru wa umungwa bwo bose barahanwa, bamenye yuko nuri kurabikora bitebuke tusa kumuhanaga yuko ico ntifuza ko bangirira sinagire mugenzanje.
Agatondo wasa na wahamagarira abanywanyi biwe kwirinda kugira kwishavura igize. Aha hari kuwa 28 ukwezi guheze mu minago ya Rumonge mu manuko bushi burengero, ariko yugurura ingoro yari yarayituriwe igice yongera isigwa amazira ntoki.
Abandi biga baraja kubadodobereza ngo mukoramo nama y'ijoro nibo bakora ibi ngo niburo nkaho mukorera ngo bikunde bamarire mu busho nibabwagure. Ikintu ndabasavye n'ubu mwirinde akazotoro, mwirinde namwe kuzotora kuko abagira ibiye barondera induru mugabo ntayo dukeneye, nta niyo tuzobafasha. Dushaka kubaka uburundi bwa bose none ko bapomoye ni muri gaha. Abandi mu ijoro bararuhuka kugira ngo buce baje ku mirimo, nabo barara barakiyevya ngo baje gutobanga amazira ntoke. Ntihagire umuntu yumvira kwihora kuko wocuwe inyuma y'ugize ibi uwo munyepolitike aza gutobanga amazira ntoke. Ore ndabivuga uko uyo munyapolitike aza kugwana n'impome
hapo zani migambi baibira banyaji huku chanya vene kihugu baisa huye mshini chire bata itahwe na ho ule nazira kaho mwenye politiche chukuli
oya
Mugihe hasigaye amezi 9 gusa ngo ha amatora mu Burundi amashirahamwe 42 yarangajwe imbere na Human Rights Watch mu nduheze yandikiye inama ya ONU ijejwe ibazo vy'agateka kazi na muntu ayisaba kongereza ikiringo c'umwaka umugwi wa ONU utohoza kuvyaha vyakozwe muri ico gihugu kuva mu 2015 Lewis Maja twara Human Rights Watch muri Afrika yo hagatagira ati turavye imishyamirano no kutihanganiranira kwibonekeza dufise amakenga ko bishobora kongereza umurindi wihonyangwa ry'agateka kazi na muntu mu gihe kuva mu mwaka wa 2018 tuguma turonka raporo z'igihonyangwa mu duce twose tw'igihugu kandi bikaba atacamira Eroje Urikaneza Nairobi Ijwi rya Amerika
Eroje urakoze kuri iyi nkuru ku yandi makuru yerekeye u Burundi ubushikiranganje bw'intwaro yo hagati mu gihugu w'ubwongeye kwemerera gukora ku mugaragaro umugambwe inseruka rukandye Conseil des Patriotes ni CDP mu magambo ahinnye uwo mugambwe wari uhagaritswe mu mpera z'umwaka 2017 mu kiganiro umukuru wa CDP akaba n'umunyamabanga nshingwabikorwa urunani Senared rutavuga rumwe na leta y'u Burundi hanise niyo nkuru amaze guha mugenzi wacu Diane nahazwe ikiganiro yemeje ibyiyo ngingo yatangajwe biciye mu rwandiko
twari ronse uno munsi ariko ntijyaje giturumbuka guko twari twatumye ubuduserukira mu gihugu hagati uko je ubundi hanze aragenda kwishuza amakete menshi twanditse ikete rero ryaje uno munsi cyadushikiriye tugiteze ntijyaje giturumbuka
muri iryo kete baravuga yuko hariho n'ivyo bari babasavye mwashoboye gutanga ivyo bintu mwashoboye gutanga kugira ngo babavane ko ibihano mwarimwo musubire kwemererwa gukora ni nk'ivya
hari imyaka iyo myaka iheze 2014 2015 2016 abanyepolitike tukavuga mu na leta twari mu bihe bigoye abanywanyi bacu barahunga ugasanga ntidukwije inzego hagati mu gihugu hari amaraporo menshi rero tutashoboye gutanga amaraporo tutatanga uko raporo igenda izanye n'inzego shasha natwe abantu bari bahunze cyangwa bagatinya yuko izina ryabo riseruka ku nzego z'umugambwe uri mu runani sinareze giriteka ugasanga barakwangira ntiwogenda rero gutanga raporo iriko amazina y'abantu banka
ndamubise neza muravuga ko hariho ivyegeranyo mutashobora gutanga ku mvo zibiri imvo ya mbere yuko hari abanywanyi batinya kwibona ku ntonde z'umugambwe uri muri Senared hanyuma imvo ya kabiri nayo muti hariho nabari barahunze gutyo ibitigiri ntibishobore gukwira byabo bantu basabwa kugira ngo mushobore gutanga ivyo vyegeranyo vyahinduye iki kuri uyo mugambwe n'ubu ukibarizwa muri Senared
cyahindutse ubu nababwiye yuko ibyo bipapuro badusaba ntitwazitanze hirya y'ejo twazitanze ku itariki 8 z'ukwezi kw'12 mu 2018 guhera mu 2017 rero abantu bari batangiye gutimba remera yuko bari muri Senared kandi bari hagati mu gihugu ariko bigishushe mu 2015 2016 baratinya cyane ko baboneka ku rutonde gumugambwe uri muri Senared
hama kuri abo nabo bari barahunze basubiye mu gihugu baza bakwiza ibitegere bisabwa
abari barahunze baracari mu buhungiro kandi bamwe bari mu nzego za Senared baravyemera naje ndimwo n'ikegera cy'umukuru w'umugambwe kirimwo n'abari Burundi barimo batigeze bahunga kindi naco nuko inzego zakwiye rufashe abari Burundi n'abari hanze bamaze basubiye bagahera ubwoba bakavuga bati twemanze ko turi mugambo tukavuga rumwe na leta kandi uri muri Senared igiteye
mwasavye canke mwemerewe gusubira gukora mu gihugu c'u Burundi mu gihe mwemeje ko bariho abakiri hanze igihugu kandi harimo n'indongozi nibizokoroha yuko mubandanya gukorera hanze y'igihugu
mu bisanzwe mugambo utegereza gukorera mu banyagihugu hagati mu gihugu ubu rero niba mwaradukurikiye muri iyi minsi turiko turavuga ingingo Senared yafashe mu nama yaheruka yavuze iti twebwe dufite ishaka ryo kuja muri ayo matora natwe muri CDP tukaba turi umugambwe uri muri Senared tuvuga nk'uko Senared ivuga yuko abanywanyi bari hanze mu gihe leta yo twemerera umutekano ukwiye w'abataha n'umutekano w'abanyagihugu n'umutekano w'abanywanyi bacu ntibasubire kubahohotera byo bavyiza indongozi za CDP n'abandi bari mu nzego za CDP n'abanywanyi ba CDP bari hanze bagiye gukorera Burundi tukaje muri ayo matora tugahindura ibiri
aho ni muri CDP muri Senarede naje
muri Senarede nawo nyene nuko ngira ngo mwarakurikiye ibiganiro twagize muri iyi minsi Senarede ivuga iti dufashe dufashe ingendo twerekanye ishaka ryo kuja muri ayo matora hasigaye ko leta itwemerera ko izoducungera umutekano kwiye
ariko leta yo
nibindi
leta yo yarananye igiganiro icegera cambere c'umukuru w'igihugu Gaston Sindimwa aheruka guhijwe rya America yaravuze yuko abifuza gutaha mwotaha abandi bumva hataragira byoca mu biganiro avuga yuko iyonzira yo bobo atari yo bari
sinzi ko mwabaje neza ibyo biganiro avuga ivyo ari byo ngirango yibaza ni ko imwe byarusha bimwe banka n'abakuru b'igihugu bakananirwa twe twagomba yuko tuvugana na leta bishobotse tukavugana tutayinze dukujyarusha bakugurura bakatugurira inzira rucamwo ikaba atari inzira irimo imitego hanyuma tugataha tutiyo turabanza gusubira gukiyarusha ngo duze gukiyarusha bizomare imyaka ingahe amatora dusange yaheze
mwarimu tubwiye mu kanya yuko ibiganiro ntimushatse kuvuga ibyarusha kuko biri kose impande zibiri ziganira zifise aho zihurira aho zicaranye mudahuriye arusha kubwawe ibyo biganiro bizobaho gute muzovugana na leta mu makete muzovugana na leta biciye
kandi tuvugana na leta je navuze arusha guko uvuze arusha hariho icyo umuntu atayumva inyuma y'iryo jambo ucawumva umuhuza ucawumva ingene asubira gutegura asubira kuza ibujumbura kubaraba ingene icyo biyumvira agasubira kuza muri Sinarede kutaraba icyo tuyumvira agasubira akazunguruka agasubira akaja kuraba Museveni umwaka ukabura heze twagomba yuko hoba iyindi ngendo yo kuganira n'ingoga mugabo tuganire ibyihuta hanyuma abataha batahe
muri make rero leta y'u Burundi ikabashiraho mushatse amatora y'2020 urunani Senarede rurayitabira tankomanze
imigambwe n'abanye politike benshi bari mu runani Senarede giteka barayitaba
uwo yari Anise Niyonkuru umukuru mugambwe inseruka rukandye CDP akaba n'umunyamabanga nshingwabikorwa urunani Senarede rutavuga rumwe na leta y'u Burundi yari kuri mikro ya mugenzi wacu Diane Ninahazwe Amakuru y'Ijwi ry'Amerika arakomeje urugendo rutagatifu rwa Haji rukorwa buri mwaka n'abayoboke b'idini rya Islamu ruratangira uyu munsi muri Arabia Saudite. Ni rimwe mu materaniro akomeye cyane ku isi. Uyu mwaka hategerejwe abayoboke bagera kuri 2,000,000 ariko abayisilamu bo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ntibazashobora kujyayo kubera ikiza cya Ebola cyadutse mu burasirazuba bw'icyo gihugu. Ni inkuru mugezweho na mugenzi wacu Venuste Nshimirimana.
Mu kigobe cya Perse hakomeje gututumba amahane aho amato yikoreye ibitoro peteroli adahwema kwibasirwa kubera igihugu cya Iran gihanganye na leta zunze ubumwe za Amerika ariko uwo mwuka mubi ntuzabuza ko abayisilamu bagera kuri 2,000,000 bateranira muri Arabia Saudite mu rugendo rutagatifu ruba buri mwaka muri abo hategerejwe abanyayirani bagera ku 90,000 nubwo Irani na Arabia Saudite bitavuga rumwe nubwo bwose urwo rugendo rwitabirwa n'abayisilamu bakomoka mu isi yose abo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ntibazashobora kujyayo Arabia Saudite yavuze ko badashobora kubona impushya zo kwinjira mu gihugu kubera ikiza cya Ebola cyadutse mu burasirazuba bwa Congo. Abu Bassam Kibanja wo mu mujyi wa Goma yaramaze imyaka 2 abika amafaranga y'urugendo ndetse yaramaze no kwitegura guhaguruka igihe yamenyaga inkuru ko bitagishobotse.
Birambabaje kubona ntashoboye kujyayo. Nari nifuje rwose gukora haji uyu mwaka. Ariko niba bitari ugushaka kw'Imana, nemeye gushaka kwayo.
Icyemezo cya Arabia Saudite cyaje gikurikiranye n'icyafashwe n'ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima ryatangaje ko Ebola ari ikibazo cyihutirwa giteye impungenge isi yose nubwo bwose ryasabaga ibihugu kudahagarika urujya n'uruza rw'ibintu n'abantu.
Kiriya cyemezo ni cyiza cyane, cyari gikwiye gufatirwa akarere k'uburasirazuba ndetse kigafatirwa u Rwanda, Burundi, Uganda na Sudani.
Par le Rwanda, le Burundi, l'Ouganda et le Soudan, qui sont nos voisins directs, d'ailleurs plus proches.
Nibyo baturanye ba hafi ba Congo kandi nibo begereye hari kiza cya Ebola kurusha abatuye Kinshasa, Lubumbashi cyangwa se Kasai.
Abu Bassam yari umukirisitu ariko aza guhindura idini gihe yari afite imyaka 13 akaba yari arimo yitegura kujya imaka uyu mwaka. Umugore we yagiyeyo muri 2014. Umuhungu we Bassam Kibanja avuga ko atasobanukiwe neza na kiriya cyemezo.
Cette mesure, je l'ai trouvée méchante, mais aussi très bonne.
Mbona kiriya cyemezo kirimo guhimana ariko ntacyo gitwaye. Abanye Kongo biteguraga kujya muri haji ntibari bajyanywe no kwanduza abantu bari bagiye gusenga, ntibari bakwiye kubabuza kujyayo, ahubwo bari bakwiye gupima abifuza kujyayo, abo basanganye indwara bakabasubiza inyuma, abazima bagakomeza.
Kuva Ebola yadutse muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo umwaka ushize imaze guhitana abantu 1,800,000, muri Kongo Kinshasa hari abayoboke b'idini ya Kisilamu barenga 2,200,000. Abanyafurika bakomoka mu bihugu biri mu majyepfo y'ubutayu bwa Sahara bagera ku 200,000 nibo bategerejwe imaka uyu mwaka. Idini ya Kisilamu yubakiye ku nkingi eshanu, imwe muri izo niyo ya gatanu. Ivuga ko umuyisilamu asabwa byibuze rimwe mu buzima bwe igihe abifitiye ubushobozi kujya imaka mu mujyi mutagatifu ahakomoka idini ya Kisilamu n'umuhanuzi Muhammad. Venuste Nshimiyimana, Ijwi rya Amerika, Londres.
Nyuma rero y'iyo nkuru ya Venuste Nshimirimana uri Londres mu gihugu cy'Ubwongereza, tunyarukire noneho mu Rwanda. Turi kumwe na mugenzi wacu Jean-Claude Munyandinda, nkuko mwabyumvise tugeze ku mwanya wahariwe amakuru yerekeye imikino. Jean-Claude, uranyumva?
Ndabumva neza Eugenie.
Uriwe neza. Nuko amakuru yerekeye imikino rero yo muri iki cyumweru, duhereye ku mikino yo guhatanira ibikombe bya Afrika ku maclub, watubwira iki giteganijwe?
Murakoze cyane Eugenie. Ku munsi w'ejo nibwo nyine amakipe ahagarariye Rwanda azatangira guseruka mu mikino ibiri izabera mu Rwanda, cyane cyane nyine ko ayo makipe abiri ahagarariye Rwanda ariyo azasurwa mbere yuko azajya gusura mu cyumweru gitaha. Duhere rero mu mikino guhatanira igikombe cy'irushanwa ry'impuzamashyirahamwe umupira w'amaguru muri Afurika bakunze kwita de la Confederation mu rurimi rw'Igifaransa. Ikipe ya Kigali izaseruka ku munsi w'ejo kuwa gatandatu, aho igomba kwakira ikipe ya KMC niyo muri Tanzania. KMC yamaze kugera mu Rwanda, uyu mukino rero ukazatangira ejo kuwa gatandatu guhera isaa 9 kuri stade ya Kigali i Nyamirambo. Ni umukino rero ubanza mu gihe wo kwishyura uzabera muri Tanzania mu cyumweru kizakurikiraho, hanyuma ejo bundi ku cyumweru kibizaba byoroshye isaa 9 Rayon Sport yo mu Rwanda yakira El Hilal yo muri Sudani. Aha ni mu irushanwa rihuza amakipe yabaye ya mbere iwayo bakunze kwita Ligue des Champions. Ni umukino rero w'amateka, cyane cyane ko mu myaka 25 ishize Rayon Sport yigeze gukora ibikomeye isezera El Hilal inayinyagiye ibitego 4-1. Nicyo twaba tubabwira mu mikino iteganyijwe ejo kuwa gatandatu AS Kigali KMC, hanyuma ejo ku cyumweru Rayon Sport na El Hilal mu Sudan.
Uretse rero iyo mikino yo guhatanira ibikombe bya Afurika mu maclub, haravugwa n'itahwa ry'inzu y'imikino i Kigali, Kigali Arena.
Nibyo koko, uyu munsi kuwa gatanu nibwo inzu y'imikino, cyane cyane imikino ivugwa hano n'imikino irebana n'imikino y'intoki, ariko si ibyo gusa kuko n'imyidagaduro nayo birayireba. Ni inyubako rero yubatswe mu gihe cyihuse cyane kuko yubatswe mu mezi atandatu na kompanyi y'Abanyaturukiya, amezi atandatu rero kuba urangije kubaka inyubako izajyakira abantu 10,000. Ni igikorwa rero bavuga ko ari indashyikirwa. Ubu rero uyu munsi guhera saa 10:15 nibwo Perezida w'u Rwanda yatahaga iyi nzu. Iyi nzu iherereye i Remera hafi ya Stade Amahoro nk'uko tuyizi. Nyuma rero y'ibyo taha ku mugaragaro hahise hakurikiraho imikino nyirizina ya basketball, aho mu bakobwa ikipe ya The Hoops yahuye na APR Basketball Club, hanyuma APR Basketball Club itsinda The Hoops 56-62. Ubu tuvugana Ejeni, harimo hari undi mukino nanone mu rwego rwa playoff muri basketball, aho ikipe ya Reg Basketball Club iri gukina n'ikipe ya Patriote.
Urakoze cyane Claude Munyandinda ubwo makuru zayatugezaho ku buryo burambuye ejo kubyerekeranye n'imikino. Aha rero akaba ari naho dusoreje ibiganiro twari twabateguriye. Patrick Ntengeneri wari ku buhanga bw'ibyuma na Fasel Gebeho. Ibiganiro byari bihagarariwe na Etienne Karekezi. Amakuru mwayagejweho na Edi Rwema na Geoffrey Mutagoma. Mwari kumwe kuri mikoro nange Eugenia Mukankusi. Mukomeze kugira ibihe byiza mwumva ibindi biganiro bya radio yanyu Ijwi rya Amerika. Mugire kandi weekend nziza.